Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Edirwema ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu gihugu cya Kongo impunzi z'abarundi ziravuga ko ubwiyongere bwazo butuma bamwe barara hanze.
Abagabo benshi barara hanze. Imvura iguye urumva ingorane n'icyo duhura nazo. Kubera batubwiye yuko abamama bafise abana borari ndani twebwe abagabo tukarara hanze. Mugabo ivanye n'ubwishi bw'abarefije baguma baza n'abamama bazote bahuzura barari hanze.
Uwo numwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Rekariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana waramutse.
Urakoze Edi, tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Indege y'igisirikare cya Afrika y'Epfo yari itwaye abantu 67 yarahiye ihejeje kugwa ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa kane mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nta wahasize ubuzima nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iyo ndege yari ivuye mu gisagara cya Beni ku birometero bishika 350 uvuye i Goma. Yatwara abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Kongo mu karere ko mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, mu funyafunyo y'Igifaransa cyarategetse amatohoza ku Banyamerika batatu bishwe n'intagondwa za Al-Shabaab muri iyi ndwi muri Kenya. Abakozi batatu b'igisirikare cya Amerika harimo umusirikare umwe barishwe igihe abarwanyi ba Al-Shabaab badashika 20 batera ikambi ya Manda Bay ikoreshwa n'abasirikare ba Kenya hamwe n'Abanyamerika. Abasirikare ba Amerika bari hagati ya 50 mu bari mu karere ka Afrika y'ubuseruko barashitse ku kambi ya Manda Bay ku munsi w'Imana gushikira abagenzi babo kongereza umutekano nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare cya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ku mugaragaro ko akeka ko Irani yihenze irakorora indege ya Ukraine itabizi. Abategetsi ba Irani gushika ubu baracyemera ko iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yagize ikibazo cya moteri mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu. Ingenzi 176 zose zarimwo zarafuye harimwo n'Abanyekanada 63. Ariko amakuru ava muri Leta ya Amerika yabwiye Ijwi rya Amerika ko abategetsi ba Amerika basuzumye amasanamu y'ikigendajuru cya satelite bemeza ko iyo ndege yarashwe na misile yakorewe mu Burusiya igihaguruka iva ku kibuga cy'indege Tehran. Leta za Ukraine hamwe na Canada ntizemeza ibisobanuro bya Irani ku iyo ndege yagize ibibazo bijyanye n'ubuhinga. Hano muri Leta Zunze za Amerika abashinga amateka batewe umutima uhagaze no kwihutira kujya mu ntambara na Irani baratoye bongera baremeza itegeko ribuza Perezida Donald Trump gufata ingingo za gisirikare kuri Irani adahawe uburenganzira. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'abademokrate inyuma yaho Perezida Trump ategekeye kwica umukomanda wa Irani Qasem Soleimani. Abademokrate benshi na bamwe mu barepublikane bavuze ko batanyuzwe n'insiguro za Leta ya Trump kucatumye Soleimani yicwa kirya gihe nyene. Sena igenzurwa n'abarepublikane nayo nyene itegekanya kuzoritora ariko nta mahigwe ko rizokwemezwa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ibihumbi by'abakora imyerekano barihereje amabarabara mu Faransa jo ku munsi wa kane mu kubandanya biyamiriza integuro y'itegeko rihinyanyura itegeko ryo gukukuruka. Ni mu gihe Leta na sendika z'abakozi muri ico gihugu batarashika ku mwumvikano kuri ico kibazo. Ibaye imyerekano imaze ikiringo kirekire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1968. Iyo myerekano yarahagaritse amashuri, amahinguriro y'ibitoro, irahungabanya ukwiyunguruza mu gihe ibitegire binini by'abafaransa kare bemeza ko iyo myerekano ifite insiguro ubu benshi bavuga ko ikwiye guhagarara.
Arakoze Aloys Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ushobora kandi no kutwumva kuri internet kuri www.radio.com. Ushobora kandi no gukurikira amakuru yacu ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram na YouTube. Mudushaka kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere. Urukiko mu gihugu cy'u Burundi rwahamagaje abantu barenga 30 bagizwe n'abanyapolitiki, abasirikare, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Bose Uburundi bubashinja kuba baragize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi. Bamwe mu bahamagajwe bavuga ko badashobora kwitaba inkiko zitigenga. N'inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abo barengukijwe basabwa kwitaba sentare isubiramo imanza ya Bujumbura igenekezo rya kano kwezi kwa kabiri uno mwaka isaa 3 zo mu gatondo. Moyize Bucumi yahoza n'umushikiranganji muri leta ya Nkurunziza ari mu barungikiwe uwo mutahe amenyesha ko adashobora kwitaba ubutungane butigenga.
Kurenguka muri izimanza zo kuri leta ya Nkurunziza muri iki gihe ntivyoroshe, kuko nk'uko musanzwe mubizi ubutungane ntibwigenga bukoreshwa na leta. Leta nayivuga iti umuntu wese azotugora kugira ngo ntidukore ibyo dushaka, ari ukwica, kunyuruza, konona iby'abanyagihugu, tuzomugwanya. Noneho nawe nyende ngira ngo mwanumvise ko avyivugira ngo Nkurunziza yivugiye ati muzopfa nk'ifu y'imijira. Urumva rero ko we yaramaze kuducira urubanza, sinibaza rero yuko yovuga ngo agiye kwitaba ubutungane, kuko imanza yaraziciye kandi niwe mucamanza ari hejuru. Nawe ubundi ubutungane yaba bwari bwiza, yaba bwakurikiza amategeko, yaba bwaca imanza ziroranye, nawe nyine arazi yuko n'izo manza zitaba zihari.
Muri kino gihe Burundi bwimirije amatora, Moyize Bucumi abona ko kurengutsa abo bantu bose harimwo n'abigeze kuba bashinzwe amabanga akomakomeye mu gihugu ari akaryo ko kwiyamamaza.
Je uko ndabibona izi manza agomba kuvyura ubu ni nk'ugu ukwiyamamaza kugira ngo abanyagihugu babone ko ariko arakora, ariko ariruka ku bantu. Nyene yibaza ko bagize amakosa mugabo ku bwanje ari abadakunda, acereka rero abanyagihugu yuko ariko arakora. Ko ndabibona jewe ubu ahubwo azohava akorera nabi abagomba ko bitoza, kuko natwe turavise abanyagihugu badukunda batazobatora kandi tuzobabwira ntibabatore.
Ahomere Niyongere yanonosoye ibijanye n'amategeko amenyesha ko urwo rubanza ari urwa politiki, n'ubwo banje gutunganiriza abari mu gihugu habera mabi atagira izina.
Ibyo ni mitahirekeye ibya politiki, nta butungane burimwo, n'ibintu bya politiki babashaka gusamaza abantu, babashaka kurondera amajwi kwerekana ko hari abari kubarakurikirana, berekane neza yuko hari ubutungane bukora. Mbega ubwo butungane bwokora ku bose akorerwa Abarundi, ubwo butungane bwigaragaza mu gukurikirana izo nkozi z'ikibi. Je nibaza yuko ari dosiye ya politiki aricyo gituma ariko barakoreshwa kujya muzi neza yuko ubutungane bw'Uburundi butigenga, ubutungane bw'Uburundi bukora mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Iyo mitahe rero yarungikiwe ababwirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, abo twavuganye bose iraba bamenyesha ko izo bimfagusa nk'uko imitahe mpuzamakungu yo kubafata yabaye imfagusa, ngo kuko isi yose imaze kumenya ukuri ku Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abarundi zikambitse hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sanje iri muri teritwari ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubimurira mu nkambi ya Mulongwe kubera ubuzima bubi babayemo bwo kurara hanze banyagirwa no kutagira ibyo bafungura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uraho muri Sanje.
Izi mpunzi z'abarundi zirengije naho zikambitse hanze y'inkambi ya Sanje zimu zisanga ziryamye mu gihangare gitoya gihari gifite amashitingi yatobaguritse, izindi nazo zicaye munsi y'igiti, mu gihe izindi nazo ziba ziri guteka bimwe mu biribwa ziba zagiye guhingiririza mu baturage b'abakongomani batuye muri Sanje. Ningarura Desire amaze ukwezi kose yarahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuye mu ntara ya Cibitoki, nawe ari mu barara hanze kubera ubwishi bw'impunzi ziri muri Sanje.
Ni kuvuga yuko hanze ihema mubona twese turi hanze, ubuhoho yuzuye, abagabo benshi barara hanze, imvura iguye, urumva ingorane cyo duhura nazo kubera batubwiye yuko abamama bafise abana borari ndani, twebwe abagabo tukarara hanze. Mugabo ivanye n'ubwishi bw'abarefije baguma baza n'abamama bazote bahuzura barari hanze. Imvura iguye turanyagirwa.
Aba barundi bahungira muri teritwari ya Uvira umunsi ku munsi kubera umutekano muke bahura nawo mu gihugu cy'u Burundi wo guhohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonerakure. Bavuga yuko usibye iki kibazo cyo kurara hanze bafite n'ikibazo cyo kutagira ibyo bafungura kubera bataremererwa kwinjira imbere mu nkambi ahari izindi mpunzi zirenga 500.
Abana bane ndi hanze ntago mfatinja ntagiye gukora ngo bampereze akazi nze gukoresha amaboko, abana baca biri kubusa bakababona burara. Turashonje cyane none ko nk'ubu batetse hariya mu nzu utari ndani kudafatinja.
Ubigenza gute?
Uraja guhiga yuca rasi. Nk'ubu je niriwe ngaha kubera umwana aragwaye ntago nagiye kurondera rasi.
Ngaha urashobora no kuvuga ati ugiye guca ibihumbi bibiri, ugiye kubica bibiri ukacuhana n'uwundi muntu umusoda amaze kwibonereregwa kazumva ngo yaka yaka. Amaze kuvuga yaka nawe rero ukacu ubwira ubwoba ukabanza gutetema. Amaze gutema akavuga ati akaca guhamagara umaze kugenda agaca kwa kajya 2200 ukaza abana bakaguma ngaho bakarara inzara bakanayirigo wagira ngo wikubita ku mugenzi umugenzi nawe yaburaye uko ukadusa mu rupango hoho bavuga ati abo hanze hanze abo munzu urumva ukabura byose ibyo ufata n'ibyo ureka nk'ikintu cyane cy'inzara n'ukuri mubona dutabara ahubwo mukaza munatugabura ahubwo sasita no kumugoroba.
Nimfashije telefoniya nawe n'umubyeyi w'abana bane ahamye yuko ubuzima babaye mu hanze y'inkambi ari bubi mu buryo butuma banduranye n'abaturage b'abakongomani.
Hari n'igihe umuntu aja gutora toto dushwabishwa mu ishyamba bakamwiruka ko ngo bariko bavuna ibiti kandi karaba inkwi bariko bacana nta biti birimo, nicyo ni kibazo gihari. Isombe naryo bavuze ati ntibakeneye kubona barefije mu myumbati yabo, uwo bazofata zohura n'ikibazo. Ibyo byose ni kibazo kitubangamiye.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sanje itangaza yuko bategereje ko kwizi impunzi ziri imbere mu nkambi zizajanwa mu nkambi yo Murongwe kugira ngo iziri hanze nazo zibone uzikambika. Mwamenya yuko inyinshi muri izi mpunzi ziri muri inkambi ya Sanje ziganjemo abana n'abagore ari ziva mu ntara ya Cibitoki, Bubanza na Bujumbura Rirare ndetse na Kayanza. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika, Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Mu Burundi haravugwa ukutabona ibintu kimwe mu ihuriro ry'amasendika y'abarimu rishinzwe ugufatana mu nda no gutabarana. Iryo huriro rizwi nka Kosesona rivuga ko umwarimu wese atabisabye binyuze mu rwandiko rusinywe azajya akatwa amafaranga 500 ku kwezi ajya mu kigega cyo gutabarana. Ariko amwe mu masendika yemeza ko ibyo biciye ukubiri n'amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abarimu Kosesona avuga ko amafaranga abigisha bategerezwa gukatwa bari bayumvikanye ko n'amasendika yabo abandi bagirishwa amanama mu ntara zitandukanye. Victor Hondabaniwe mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku ndwi heze yahamagariye abatavyifuza kuzuza amafishi yo kwifutisha.
Abigisha bamaze gusigurirwa neza amategeko agiye kugenga interano y'amafaranga 500 igiye kuzoziratangwa guhera mu kwezi kwa mbere. Benshi bagumye bari ku murongo gushika n'isaha hamwe ngo twigeze turonka abivamwe. Amezi atandatu arinze arangira atamwigisha n'umwe arasaba kuvamwe muri Kosesona, kuko twari twabisabye kuva mu kwindwi nyeneko bihaye ikingo cy'amezi atandatu. Kugira uwo wese yumva ko atagiye kubandanyana na Kosesona asabe guhagarikirwa tumuhagarikire. Twaratanze n'ikindi kiringo cy'indwi zitatu muri iyi minsi bari mu buruhuko, turarungikira n'amafishe mu ntara mu makomine nyuma y'inama twagiranye n'abayobozi b'indero makomine no mu ntara uburiye twiteze ko ari utwo turazoronkera abazoshobora kutabandanya na kosesona guko turi muri demokrasi ibikorwa bijanye n'intumbero ya kosesona ntibihagarara birabandanya isi kibazo tubona ko twoza kugira ikibazo cy'inkora mutima mu gihe twatanze uburenganzira kuri wese yifuza kubivamo ko yo bivamo atagahato kugira mu kwezi kwa mbere kumukure ku rutonde rw'abazotere
iyo ngendo umunyamategeko Janze bigira imana asanga iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga abakozi n'akazi hamwe n'ibwirizwa nshingiro ry'Uburundi
cyambere nuko harimo ikintu cyo gutera ubwoba abantu bavuge bati nibaja ku mariste bikaboneka yuko umengo ariko baragarariza amasezerano shanke ibiriko birakogwa n'iyo sendika kumbure bishobora kubifatanijwe hagati y'abatwari iyo sendika n'ubutegetsi biraboneka yuko ayo mariste abazoyaja ko abo kwandika bobo bashobora kugirirwa nabi bagategwa n'ubwoba kigira kabiri gihambaye nta muntu n'umwe ashobora gutegekwa ngo navuge ko atari muri sendika ngo ko atazokatwa amafaranga mu iyo sendika tigeza yinjiramo umuntu asaba kuva muri sendika shanke asaba yuko atokatwa ibyo bita amakotizasiyo yo muri sendika mu giyo sendika basanzwe yarayinjiyemo ibyo rero ni ibintu bitumvikana gatoya no vuga mbere binacuramye ikindi naco gihambaye uretse ibyo by'uburenganzira bw'ukwinjira umuntu avyigombesha nk'agasohoka muri sendika nuko ikintu kijanye n'umushahara ari ikintu gihambaye cyane uburyo nk'ingingo ya 35 y'amategeko agenga iby'akazi mu Burundi avuga neza ko atamuntu n'umwe ashobora guhindura ibiri mu masezerano y'akazi hadakoreshejwe ukumvikana hagati y'umukozi n'umukoresha aha rero leta yohagabira kuko nisanzwe itunganye by'imisahara y'abakozi cyacana ababarimu
abo barimu harabahurikiye mu masendika abiri yari yose Peduc na CGPBU baherutse gusohora urwandiko biyamiriza ingendo za kosesona urwo runani narwo mu mpera z'indwiheze rwatangaje ko aya masendika ariko akora imigumuko ihanwa n'amategeko runahamagarira leta kurabira hafi ibikorwa byayo bwana ndabani basigura ko amasendika ubu ategerezwa guhindura ingendo n'inyifato
gushinga amasendika mashasha ni byiza mugabo ucurara intumbero ujufise intumbero yo guharanira inyungu z'akazi inyungu z'umukozi umunsi rero tubonwe ngo haje amasendika yo kugwanya imigambi myiza y'imirarangwa n'amasendika yarahasanzwe amasendika yahinduye ibitari bike umunsi ibijanye n'amasendika bita syndicat révolutionnaire twarabirenganye ibihe tugezemwo ni ibihe byo gukorera ku masendika two kwita amasendika responsable afise ivyo akora biteza imbere umwuga biteza imbere umukozi bihindura intumbero y'abana bariya mu gitameze neza
uko biri kose Maître Bigirimana hamagarira leta gufata mu minuki kibazo nk'umukoresha wabigisha
kinaco nuko hariho amategeko asanzwe agenga uburyo budasanzwe abakozi ba leta ibyo bita statut général de la fonction publique yo nayo nyene irategekanya uburenganzira buteza kubahirizwa cyacana uburenganzira bujanye n'iby'imishahara dufatiye rero kuri izo ngingo z'amategeko tugafata n'ibivugwa n'ibwizwa shingiro cyacana mu ngingo ya 19 ivuga yuko amasezerano mpuzamakungu yasinywe n'u Burundi yubahiriza uburenganzira bw'abantu afatwa nk'uko yo bagize ibwizwa shingiro tugasaba yuko leta yofata uruhara rwayo gukingira abo bakozi kuko niyo isanzwe ibakoresha niyo ibahemba nijerwe kuraba ineza y'abantu bose kiri naco twokwibutsa nuko iyo umwarimu afashwe nabi bamenye ko atabari kubagirira nabi uwo mwarimu gusa bari kubagirira nabi igihugu cyose kuko umwarimu yarenganijwe umwarimu yagiye kwigisha yidoga aheza kigisha nabi n'ugaruka rwose rw'igihugu bari kururahombera
ku mugoroba wa kuri uyu wa gatatu Antoine Manuma twara sendika CGPBU yahagaritswe n'iperereza mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi ntibiramenyekana n'ifatwa ry'uwo mwigisha yasanzwe akora kuri lise ya Rutana rifitanye isano n'izuguruzuguru imaze iminsi mu gisata cy'abarimu mu Burundi abarimu bagera ku 182 uku kwezi gutashe umwe wese atanze $500 runani kosesona ruzokwegeranya $41 million z'amafaranga y'amarundi buri kwezi Eroje uri kaneza Juju ya Amerika
bamwe mu bororera mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro aho ni mu Rwanda babangamiwe no kuba nta kusanyirizo ry'amata bafite bavuga kandi ko na rwiyemeza mirimo wahawe isoko ryo kugura amata y'inka zabo abahenda kandi ntabishyure ku gihe ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana
mugene buratwije kubera karagiro tutagira abana ntibabona amafaranga ndamitiwe rigura kubera n'umushoramari wacu ntaduha amafaranga kugira
uyu numwe mu batunzi bo mu kagari ka Gihira mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro bavuga ko kuba nta karagiro cyangwa ikusanyirizo ry'amata bagira bibakenesheje kandi bari bafite umuka mutubutse mu gice kiri kuri y'umuhanda wa kaburimbo nko mu birometero 25 uvuye ikinihira ahari ikusanyirizo ryitwa kuri hafi yabo bavuga ko ritirimwe y'amata bayigurisha amafaranga 130 mu gihe ahandi igura amafaranga 170 no gusubiza hejuru.
Amata yacu ntagifite agaciro no kugikinihira niho hari karagiro.
Mukora urugendo rungana iki buriya kugera mu kinihira?
Ntago ariko tuyajyana n'umushoramari ariko nawe ntacyo tumariye. Atugurira kuri make kandi nabwo akaduhemba atinze.
Abagurira kurangahe?
Ilitiro kutongo kujyana na 30. Ijyana 30.
Ahandi iba igura ngahe?
Ya ahandi akagaro ni 800 ariko twebwe ni 600.
Ikibazo kimaze igihe kingana iki?
Ampa kimaze igihe kirekire.
Tugira ikaragiro. Tufite amata ntacyo tumariye kubera tudafite ikaragiro. Tugize umugisha rero tukaboduha ikaragiro.
Bari barigeze kuri basezeranya?
Badusabye kajya ryanza.
Hashize igihe kingana iki?
Ikirekire. Nk'imyaka 5.
None se amata muyashyira hehe? Murayanywa gusa cyangwa?
Barajyana tukayagurisha akagaruka 500.
Ahandi mwumva ko kagura ngahe?
1000 ahagereye umuhanda.
Mubona none biterwa n'icyangwa?
Ni kure yacu. Kandi tugira kivugira ntabutuvugira.
Bavuga kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwabijeje ko nibibonere ikibanza bazabubakira ikusanyirizo. Nyamara imyaka ikabirenge ne bakiguza ariko ubuyobozi ntibukora ibyo bwabijeje.
Ikibazo cy'ikaragiro rwose twaguze parcelle ariko banze kutwubakira ikaragiro. Batubwira ko bazatwubakira ikaragiro kugeza n'uyu munsi ntabwo bayubatse.
Mwatubwiye ko hari ikibanza mwari mwaraguze ahagomba kubakwa iryo karagiro. Mwakiguze amafaranga angahe?
1900. None imyaka 4 irashize twarategereje birahemba. Ahari nitugira amahirwe bakazana umuhanda bakakora kaburembo niyo tuzagira Nyagasani.
Mwumva ari iki cyakorwa?
Ni uko ubutegetsi bwabishyiramo ubushake bakatwubakira ikaragiro.
Ahangaha haboneka amata menshi.
Menshi cyane, menshi n'abanyakinihira ntibagira nka yacu mu kagari ka Gihira. Dufite menshi.
Mubona habonetse ikaragiro byahindura iki ku mibereho yanyu?
Twemerwa neza, amata tugira akamaro, nahundi atakamara amata yacu dufite.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro buvuga ko ikusanyirizo rya Kinihira ryubakiwe gukusanya amata yose yo muri ibi bice, kandi ko na n'ubahubwo ritarabona umukamo uhagije rikeneye. Ku murongo wa telefone mvugana n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Inosaga kuri Munyakazi, yambwiye ko hateganyijwe ko muri Gihira hazubakwa gakusanyirizo gato kajya gafasha mu kwakira amata, ariko n'ubundi akajyanwa ku ikusanyirizo ry'amata rya Kinihira.
Hari umuntu rwiyemezamirimo kwaka amata akayageza Mukamira, yashyizeho akantu k'agakusanyirizo gato yo hejuru aho bayazana akayafatira aho ngaho bakayamanura akayageza Kinihira.
Uwo nawe bavuze ko abagurira ku mafaranga makeya ndetse agatinda no kubishyura.
Kubishyura bwarabishyura ku mafaranga, ikibazo cy'amafaranga make biterwa na transport nawe akora aviyo ngiyo kugira ngo yabashe no kuyageza Ikinihira. Kandi umworozi afite uburenganzira bwo kuyijyanira akayageza Ikinihira, ntabwo abujijwe, nta wumworozi kuyahageza. Ushoboye kuyahageza arayahageza, utabishoboye akayatangira aho ngaho. Ntawubujijwe kuba yayikorera ngo yageze Ikinihira, harimo n'abayazana bakayahageza.
Bwana Munyakazi avuga ko gahunda yo kuhubaka ikusanyirizo ritoya igihari, ndetse ko ibikorwa byo gutanga isoko kuri rwiyemezamirimo uzaryubaka bigeze kure ku buryo hagati muri uyu mwaka rizaba ryuzuye cyangwa riri hafi kuzura, ariko ko bitazarenza ukwezi kwa munane k'uyu mwaka ritaruzura. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Just a dream, baby, hold me tight. You said you'd never leave me, yeah. Babe, I keep on falling. I'm fuzzy, come so, say bon, baby, j'adore.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Vazi, ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda The Band, ikaba itugereje ku isaha 7:24 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Ni kuwa gatanu wa mwanya twakira intashu zanyu. Hari benshi mwatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook, mwese nababonye. Hariho Hakazanwe n'Imana Samson, hari Sustaine Ngabo Jean Louis, Habyarimana Rukara, Nibizi Neymar, Irangabiye Goldman Crisis, Juma Idrissa Bakungu, Bateri Febre, Regis Ndayihambaze, Ezekiel Tuishime, mwese ubutumwa bwanyu bwatugezeho. Ariko turacyafite akabazo gato muri technique kugira ngo tube twashobora kuvugana namwe, ariko ubwo twizere ko intashyo mwari mufitiye abavandimwe banyu tuzibagejeho nubwo tutabavuze mu mazina ariko mu kanya turakomeza tugerageze turebe niba twababona kuri telefone hanyuma mugire ubutumwa mugeza ku bavandimwe banyu.
Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, vas-y, comme ça. C'est bon, baby. J'adore, baby. Tu m'as nana, j'ai nous baby. Baby, I promise to never break your heart. No more drama, no more trouble. I'll be better, yeah. So baby, do me dirt,
do me dirt,
do me dirt,
do me dirt,
baby. We know who we got. Umana nange nutahe, baby. Oh, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y,
vas-y,
comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Ma nana, j'ai l'autre.
Baby,
baby, you
so fine.
Would you be my love forever?
Oh, yeah.
With you, I'm complete. Baby, oh, keep your hands on me. Vas-y,
vas-y,
comme ça,
c'est bon,
j'adore. Je peux pas vivre sans toi.
Je
suis
bon. Love, 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 yeah, 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 yeah,
Radio Ijwi rya Amerika nkuko nababwiraga ni kuwa gatanu umwanya tubaho urubuga kugira ngo mutashe abakunzi n'inshuti zanyu kuri telefone turi kumwe na Sostene wirwe neza.
Yego kireho neza Jumalisa.
Uri hehe?
Ndi Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ah ngaho masegonda make cyane tasha abavandimwe n'inshuti.
Segonda tasha umuryango wanje harimo papa na mama. Papa nta bafakuru b'imidasa nuri Masisi ndetse na ntamuturano uri Masisi ndetse na bakuru banje bari irubaya muri Masisi ndetse na honorable Tite Hakizuwera wa député national y'u Kinshasa.
Aho ngaho igoma mumeze mute weekend mwayitangiye?
Bote weekend twayitangiye ubu turatuye muri Goma. Byuko nyine hari ibibazo byinshi biboneka by'umutekano muke ariko mwaya masaha nta kibazo gihari.
Sostene ndagushimiye cyane kandi udusuhuriza abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho ngaho igoma muri Kivu ya Ruguru.
Murakoze cyane VOA.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika inshuti mwari muduteze amatwi mutubabarire abo tutashoboye kuvugana nabo nukubera ikibazo cy'itumanaho ritugora ariko tubashimire kuba mwatwandikiye mutugezaho ubutumwa bwo kwifuriza abavandimwe banyu umunsi mwiza na weekend nziza. Ni naho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbili Yabaro wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbifuriza weekend nziza. I want your life, I want buy moto, I want build house, I still want on up. Tell me, tell me, my nigga, what's it gonna be? G-Wagon, all the Bentley, the Kelton, ride the whip, I know feet, dive or nothing. My nigga, what's it gonna be? G-Wagon, all the Bentley, the Kelton, ride the whip, I know feet, dive or nothing.